Ini Radio Izbiti Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vya ryimisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Baramukije shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere tariki 8 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Amikoro make ava kukubura matongo niyo ntandaro y'ubukene mu batwa mu Burundi.
Inyanzara ke kuko urabona isi yaratituze nkacu rero nk'isani ivuye amajana 8 ikiro cy'igihumbi na 5. Kiratugoye turashobora kuyirigu ko tutarizuba rikarenga tukajyamuko.
Uwo ni umukenyezi w'umutwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi avuga ku kibazo cy'ubukene no kubura ibifungugwa. Uno munsi ku wa mbere niho sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikorera IRAE mu Buholandi iza gushikiriza ingingo ku rubanza rwa General Bosco Ntaganda. Mara imbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel, ndamutse nabo tuzindukanye muri Afrika. Afrika yarateye intambuko ikomeye mu nzira yo kwemeza ku rwego rw'umugabane amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagabanijwe inzitizi n'amatagisi. Aho ku munsi w'Imana jo Nigeria igihugu cya mbere gifise abanyagihugu benshi kikaba n'icya mbere mu butunzi kuri uyu mugabane cemeza ayo masezerano n'igihugu cya Benin. Ibihugu 54 kuri 55 bigize umuryango w'umwe bwa Afrika havuyemo Eritrea biza byaramaze gusinya ayo masezerano y'ubudandaji atanzitizi kuri uyu mugabane. Amasezerano yemejwe inyuma y'imyaka 17 y'ibiganiro igihe ayo masezerano azotangura kuja mu ngiro kumbure mu kiringo cy'umwaka umwe. Afrika izobibaye akarere ka mbere gakomeye ku isi mu ihanahana ry'ibidandazwa. Mu mwaka 2022 ubutunzi bw'uwo mugabane bugashobora kuzokwiyongera ku bice 60% igihe uwo mugabane uzofise abantu bangana umuriyaridi umwe n'ibice bibiri. Abimukira baheruka kurokoka igitero cy'indege mu ikambi bari bafungiwemo muri Libya bari mu myiyerekano yo kugarariza gufungura. Inyuma yaho baterewe bombe yahitanye abarenga 50 muri bo, abandi 130 barakomereka bagasaba gukugwa muri Libya. Iyo myerekano yo kwanka gufungura kuri wa mbere izoba igeze ku munsi wayo wa kane nkuko bavyiganiye Ijwi rya Amerika biciye mu buryo bwa telefone. Gushikeje ku w'Imana abo bimukira bari bakwije iminsi 5 baryama hanze nkuko bamwe muri bo bavyivugiye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko rishobora kuzotangura kubimurira mu kindi kibanza mu mpera z'indwi, ariko bamwe baravyiyamiriza bakavuga ko kwimurirwa mu kindi kigo bishobora kubashira mu kandi kaga. Kuri iyo nkuru nyene Papa Francisco ejo ku munsi w'Imana yarasengeye abo bimukira yongera amenyesha kubwo bwicanyi butazokwihanganirwa. Amasengesho yiwe yabaye hasigaye umunsi ngo hakwire imyaka 6 agendeye izinga rya Lampedusa mu manuko bw'Ubutaliyano. Mu kwibuka uwo munsi arahimbaza kuri uyu wa mbere iminsi idasanzwe igenewe awimukira kuri katedrali yitiriwe Petero Mweranda i Roma. Muri iyo nkuka y'imisa biteganyijwe kandi ko yitabwa n'abantu 250 barimwo abimukira impunzi hamwe n'abantu bagize uruhara mu gufasha abimukira. Inkuru Ijwi rya Amerika rikesha umumenyeshamakuru wayo i Roma Sabina Castelfranco. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump aragabisha igihugu cya Iran ko byoba byiza ciyubaye. Ni nyuma yaho Tehran yongeye gutangariza ejo kuwa kw'Imana ko igiye kongereza igipimo cy'ubumara bwa Iran yo mu kirenze urugero rwemejwe mu masezerano ya nuclear yo mu 2015. Trump yashikirije ivyo haheze amasaha make umushikiranganji w'ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo ashikirije kwiyo ngingo ya Irani izoganisha kwikumirwa no kubindi bihano. Ubwongereza nabwo bwaciye bugabisha Iran guhagarika vuba bwango iyo ngingo n'ingingo zose ziteye kubiri n'ivyumvikanywe ko. Ufaransa nabwo ntibwasigaye inyuma bwavuze ko iyo ngingo ya Iran iteye kubiri nayo masezerano. Juan Guaido yitangaje ko ariwe perezida w'imfatakibanza wa Venezuela yashikirije ejo ku munsi w'Imana ku kindi gice cy'ibiganiro bishasha hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe na leta ya perezida Maduro bishobora kuzokwimurirwa i Barbados, ariko ntiyatangaje itariki bizoberako muri ico kibanza gishasha cyo mu mazinga ya Caraïbes inyuma y'ibiganiro bihitiye byabereye muri Norvège. Ibyo biganiro by'i Barbados bizoba bigize ibya gatatu kuva mu kwezi kwa gatanu. Nayo makuru y'inkino umupira w'amaguru mu gwiserukira gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warayutahukanye igikombe cy'isi mu gutsinda Ubuholandi ibitsindo bibiri ku busa. Mu nkino za nyuma z'abakobwa zabereye iriyo mu Faransa bituma uwo murwi utahukana ubugira kane ico gikombe. Abanyamerika babanje gutsinda ibindi bihugu bine vya Buraya ari vyo Ubusuwede, Espanye, Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza mu nzira yabaganisha muri ugo rukino rwa nyuma. Hani Washington, perezida wa Amerika Donald Trump mu butumwa ku rubuga rwa Twitter yarakeje abo bakinyi aranababwira ko Amerika inezerejwe cyane n'ivyo bakoze.
Urakoze yaro yisuka makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uno munsi kwa mbere niho sentare mpuzamakungu mpana vyaha ikorera iraye mu Buholandi iza gushikiriza ingingo ku rubanza rwa General Bosco Ntaganda. Sentare rero iza gufata ingingo ku vyaha yari yakurikiranywe ko ivyaha vy'intambara n'ivyaha bityoza gateka ka muntu vyakorewe mu karere ka Ituri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inkuru y'idonido turayibaza umumenyesha makuru w'Ijwi d'Amerika mu karere k'u Burayi Venuste Nshimiyimana.
Nyuma y'imyaka irenga itandatu agejejwe imbere y'urukiko na nyuma y'imyaka hafi itatu aburana, ejo isaha ine za mu gitondo niho General Bosco Ntaganda azagaruka imbere y'abacamanza asomerwe umwanzuro w'urubanza. Bosco Ntaganda ufite imyaka 46 yavukiye mu Rwanda muri 90 nibwo yinjiye mu ngabo za FPR zarwanyaga ubutegetsi bwariho mu Rwanda, nyuma aza kujya kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ernest Sagaga mu by'amategeko mpuzamahanga akaba yari n'umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwirahe aratubwira Ntaganda uwo ari we.
Bosco Ntaganda ni umuhoze ari umukuru w'ingabo mu mutwe bitaga Front Patriotique pour la Libération du Congo wari hariya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akaba yari akurikiranyweho ibyaha binyuranye mpanabyaha aho yagejejwe mu mwaka w'2023. Akaba yari azacirwa urubanza ejo uko byatangajwe n'urukiko. Umuntu akazamenya niba ari umwere cyangwa se niba ari byaje gufata muri ibyo ngibyo yaregwaga.
Bosco Ntaganda washakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ntiyafashwe, ahubwo yaritanze yigejeje ku bwende bwe ku cyicaro cy'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Sagaga aravuga ko bitari bisanzwe.
Nibyo koko, uko yafashwe ntabwo ari ibintu byagiye mu nzira zisanzwe, kuko ubusanzwe urukiko iyo rwifuza gufata umuntu keretse iyo yijyanye ubwe kuko nacyo bishoboka, ariko ubundi urukiko rusaba abategetsi b'igihugu arimo abategetsi bakamufata noneho akabeho bamushyikiriza urukiko. Kuri Bwana Ntaganda rero benshi bitaga akazina bita Terminato, we yajyanye muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kigali, nibutse ko ibihugu byombi yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba Rwanda ntabwo byemerewe amasezerano ya Roma.
Bosco Ntaganda batazi la Terminator ubugenzacyaha bumurega ubwicanyi bwakorewe mu kiliziya hitwa Savo mu karere ka Ituri, bivugwa ko haguyemo abantu benshi biganjemo abagore n'abana. Ernest Sagaga agaruka ku byaha Bosco Ntaganda yarakurikiranyweho.
Yarakurikiranyweho ibyaha yose hamwe iri mu mitwe 18 hari imitwe y'abyaha 13 ibyaha byawe byerekeye intambara bita kendoge n'indi mitwe 5 y'ibyaha bita ibyaha bikora inyokomuntu cyangwa se crime conformity. Ibyo rero byo ramaze imyaka kugera kuri 4 aburanishwa n'urukiko rw'irahe akaba ari byo ejo azamenya niba hari gufata cyangwa se niba rumwe.
Mu mwaka w'2008 Bosco Ntaganda niwe wayoboraga ingabo zishinjwa ubwicanyi bwakorewe kandi ahitwa Kiwanji ahaguye abagera ku 150 abantu bagera kuri 71 n'umwe niwe baje imbere y'urukiko kumushinja cyangwa se kumuburanira. Ernest Sagaga
ejo nibwo tusamye niba abacamanza bagomba ubundi kwihorera bakagena ibyo bazategeka mu mwiherero. Ejo nibwo tuzamenya niba icya mbere bamugize babonye ari icyaha kimufata noneho niba ari uko bimeze tukazamenya icyo bamugeneye. Kinakongera ni uko kubera urukiko rw'irahe ubwo rushobora no guha umuntu yazawe amafaranga ugomba kuvangwa mu mitungo ye niyo ifite. Ayo mafaranga akazafasha abantu bagiriwe bakorewe ibyaha n'uyu muntu nyine.
Abantu 223 nibo bategereje kuzahabwa impozamarira urukiko niruramuka rumuhamije icyaha aramutse ahamwe n'ibyaha akurikiranyweho ashobora kuzakatirwa igifungo kigera ku myaka 30. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202449391. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi umugambwe APDR ejo ku munsi w'Imana watoye umukandida zo userukira mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka uza. Umugambwe niwo ubaye wa mbere kugaragaza uzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eloge Wirikaneza.
Umugambwe APDR ushizeho uzo duserukira mu matora ku rwego rw'umukuru w'igihugu umupfasoni Fidelite Nibigira.
Watowe n'umugambwe wa APDR ngo azoserukire mu matora y'umukuru w'igihugu y'2020 umufaso ni Fidelite Nibigira. Numudukazi aturuka muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yemerejwe mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye i Bujumbura kuri uyu w'Imana. Ahejeje kwemezwa yashimiye Imana n'abamugomwe.
Mbere ya byose rero nobanza gushimira Imana rugira byose yo yashoboje sina muntu wese ari hano na cyane cyane ubwego rwashyizweho rw'abaserukizi bukuru bw'umugambo ya APDR ndetse n'umunyamahoro wese kubona banyizigiye akanyizera ngashobora gushika muri kino kibanza. Sinoreka no gukengurukira abo bose baba badushigikiye n'ubwo bataba bari mu mugambo ya APDR mpereye ku banyamakuru bashobora kuza baradukurikiranira hafi mu bikorwa byacu.
Umufasoni Nibigira yanavuze uko yabigenza aramutse atowe nk'umukuru w'igihugu.
Ahanini nibaza ko tuzisunga migabo n'imigambi ya APDR isanzwe ihari niyo tuzokorera ko ahanini kiya ku masonga. Nibaza ko ahanini noshimikira ngira ngo kubyo mbona aho abandi bagejeje abona ko ngira ngo nta murunda muri iki gihugu byose atabibona ibikorwa biriko birakorwa sibivi tuzotangura bishasha by'iwacu tuzobandaniza aho abandi bageze.
Umukuru w'umugambwe wa APDR nawe Gabriel Banzawitonde yavuze ko umugambwe w'uzoja mu matora atabandi bifatikanije mu nani.
Ibi rero bikaba bitaje ingihamana kuko umugambwe wa APDR mu ikoraniro riheruka ryo kuwa 9 Kigarama mwaka 2018 wafashe ingingo yo kuzokwita amatora yose kuva hasi gushika hejuru kandi ari wonyine atawundi bafatikanije. Ni nakajyo ku mugambwe wa APDR usanzwe ushira imbere ineza y'abakiri bato n'abantu bato bato ko gutangura kwitegura buke buke mu kurondera ingwate caution zisabwa gutyo hazogere twiteguye neza kandi bihagije
banza witonde hari n'ibindi yibukije
umugambwe ya PD wiyemeje ko uzoguma ari umugambwe uvuga rumwe na leta yitorewe n'abanyagihugu ariko uzokomeza kutavuga rumwe n'iyindi migambwe yose gutyo naho bimeze uko rero tuzoguma dukomeza imigenderanire myiza n'iyindi migambwe mu butandukane bwacu hamwe n'intwaro kukariyo demokarasi ramo umugambwe ya PD uzogumana akaranga kawo ko gushira imbere ineza y'ugwaruka n'abantu bato bato gutyo iyo migu y'abarundi n'abaronka amahigwe yo kwinjira mu nzego nkuru nkuru zifata ingingo ukayeje usanga bakumirwa kubera uburyo busabwa bakabubura
umugambo wa PDR no nyene gushika ubu maze kwerekana umukandida azobuserukira amatora y'umukuru w'igihugu ashigaje amezi 10 ngo abe mu Burundi uzogira amahirwe yo kuyatsinda mu mwaka uza azotwara imyaka 7 nkuko ibwizwa nshingiro rishasha ry'u Burundi yakwikira ingo c'umukuru w'igihugu ku myaka 5 rishira kundwe aya matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2020 aje nyuma yateye impari anavyara injyane mu mwaka w'2015 Icho gihe president Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo bamwe bise cya gatatu ubugihonyanga ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha banahamagarira abanyagihugu kukigwanya mu myiyerekano mu gihe hari abasanga cyari cya kabiri bakishimikiza ko mwaka w'2025 ijya mbere Nkurunziza aja ku butegetsi yatowe n'abashinga amateka atari abanyagihugu ico bikora kuva shikiriza ibwizwa nshingiro rishasha mu kwa gatandatu mwaka uheze president Nkurunziza bavugize ibyo nabo bakorana bemanga ko atazosubira kwitoza mu mwaka uza nkuko batavuga rumwe n'ubutegetsi bayimwagiriza ko yahinduje ubwizwa nshingiro kugira ngo agumane amahirwe yo gusubira kwitoza izindi nshuro zibiri zose eroje wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe Ichenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi kandi amikoro make ava ku kubura amatongo niyo ntandaro y'ubukene mu batwa. Barabura ico warya, ukugende bivuza. Abagabo bigashika bakomoka kugira ntibagwe mu bana. Mwishira hamwe rihananira gateka kabatwa bariko barahimiriza bene wabo kugira bijukira ubworozi leta nayo bakayisaba amatongo inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana
gufungura naho giye barimwe ku munsi ni kibazo gikomeye kubatwa abamenyesha ko bararusa no kubwirirwa bakabwirirwa uno mukenyezi wo muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi amenyesha ko ubukene barimwo bubatuma bama bariko barapfukamira abifise kugira barabe ko boronka utwo bahereza umunwa
inyeza arake kuko urabona isi yarati tuze nkacu rero nk'isani ivu amajana umunane ikiro cy'igihumbi na atanu kiratugoye turashobora kuyirigu ko tutarizuba rikarenga tukajyamuko imana yadushoboza natwe tukajya umugenzi mu rugo afite abana benshi urumva biramudurumbanya umutima uguma atesa abana uno munsi bajya iki uno munsi barajya cyangwa ejo bongere bajye ngagashima akavuga ati ngiye ko namaje kubarondera nzosoroma n'imboga nteke
ubwo bukene burangwa mu miryango y'abatwa butuma bamwe bamwe batabakomoka uno mukenyezi amenyesha ko atunzwe n'inema y'imana kuvaho umugabagiriye
barabata bakagenda umubye yagasigaraho yumiwe akazoza yibaza none umufasa ko yagiye yewe nzogaburira abaniki atagarutse naho umukenyeza tsayama agumaho akazogaburira abana kubera zobafasuzoni cyafaswa niki ndimana yo mwizuru kubera arajyama gasenga bwatsa akabyuka gasenga kuko irijya sengeso n'iryo ligaburira abajya abana
gufungura siwo mwitwarariko w'abatwa gusa. Iyo bagwaye barabura inyene bivuza bigatuma bafa ku bwinshi kandi bari basanzwe ari nkehwa nkuko unabishikiriza.
Hari n'igihe bishika ugahashika nimba ari imiti ari mikenya ugashaka guha nk'umuti umwe bagwa nk'agapakinyika munyereke utunini nyene. Amfasha kwa titahuze kurande buryo woguri iyindi isigaye basa umuntu ashate aho kora ta buryo ufishe ubushye usanga umwana gumaremba nyene yo kwa kutarondoka nyene usanga umwana afiriye mu aho nyene
mwishira hamwe gitaho agateka kabatwa bamenyesha ko kutagira itongo atateka bitanga. Emmanuel Nengo alirongoye amenyesha ko bariko barahimiriza abatwa kwitaho ubworozi kandi aho bamaze kuvyitabira arashima intambwe bageze ko
burya iyo wirwa kuza kurimira mu Burundi ari wuzeho buraburo n'uburamuko wama igihe cyose wama wapfukamye kugira ngo ntakwirukana aho hantu canke ejo ntakwimakaze ariko kubera iyo baba bafise uburyo bukwiye amatongo akwiye bagakora cyo kimwe n'abandi ibyo biragabanuka ko ndabifatira ku ntara nyinshi tumaze kwa tubibonamo aho batatu tumaze guhimiriza bagira uburimyi n'ubworozi turi kuyo migambi izotuma nabo nyene bamahamwe bariko barayaga bari kumwe n'abandi barundi bababone yuko nabo ari abantu nk'abandi. Ikibazo raho gihagare buge ntango ya byose n'ubukene bwo kuba bataronkejwe amatongo hanyuma ngo bayakorere baronke uburyo bwo gukorora ibitungwa cyo kimwe n'abandi bituma rero kuko ivyo nivyo bitanga gaciro iyo ufise itongo ukaburima ukabufise inka cyangwa ukabufise impene cyangwa ingurube naho zoba inkwavu burya iyo ufise icyo wigaburira nta gucisha mu ijisho nta ukugaya.
Ikibazo cy'abatwa leta y'u Burundi yaracitayeho gushikaho babashira mu nama nshinga amateka na nkingu z'amateka kugira ibibazo byabo bimenyekane ku rwego rwo hejuru hakiri kare ariko n'ubu biracari byinshi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabasuhuje bakunzi banywanye Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini tuje mu Rwanda dutega amatwi umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe mu karere ka Sekafa ririko ribera mu Rwanda kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turaye turangije.
Irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe mu karere ka Sekafa ririmo kubera mu Rwanda guhera ejo ndi kwa gatandatu. Ikipe ya Green Eagles yo muri Zambia yatsinze Higan FC muri Somalia ibitego biri ku busa mu mukino wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa 7. Umukino wakurikiyeho muri iri tsinda, ikipe ya APR FC yo mu Rwanda yatsinze Proline FC muri Uganda igitego kimwe ku busa. Ejo ku cyumweru habaye imikino mu itsinda rya mbere n'irya kabiri. Mu itsinda rya mbere, ikipe ya KMC yo muri Tanzania yanganyije na Atlabara yo muri Sudani y'Epfo ubusa ku busa mu mukino watangiye isaa 7 kuri Stade National Amahoro i Remera. Nyuma y'umukino hakurikiyeho umukino w'imiguruko wari utegerejwe na benshi hagati ya Rayon Sports yo mu Rwanda na Tupuissant Mazembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikipe ya Rayon Sports yabyitwayemo neza iyobowe n'umutoza mushya Olivier Uvambe itsinda Tupuissant Mazembe igitego kimwe ku busa. Igitego cya Jules Urimwengu cyabonetse mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'umukino. Kapiteni mushya wa Rayon Sports Eric Rutanga bakunze kwita Kamotela Kamengele asanga gutsinda ikipe ikomeye ku mukino w'ikubitiro ari impano nziza yo guha ikaze umutoza mushya.
Urebye yari match ya mbere kuri coacha yadusabye ko twamuha nka kado twamwakira neza. Urabizi ikipe ifite abakinnyi bashyashya, twagerageje umutoza ni mushyashya abakinnyi bashyashya ariko twagerageje gushyira hamwe tuvuga ko tugomba gutsinda match ya mbere kuko buri amazembe ni ekipe ikomeye kandi natwe turi ekipe ikomeye niko twari twavuganye. Twatsinda match ya mbere bikaba byatuma tujya muri competition neza tuyinjiramo neza.
Mu mikino yo mu itsinda rya kabiri yabereye kuri Stade Huye i Butare, Bandari FC muri Kenya Kenya yanganyije na KCCA yo muri Uganda igitego kimwe kuri kimwe, hanyuma Azam FC yo muri Tanzania itsinda Mukura Victory Sport yo mu Rwanda igitego kimwe ku busa. Uyu munsi kwa mbere irushanwa Sekafa Kagame Cup rirakomeza, hakinwa imikino yo mu itsinda rya gatatu n'irya kane. Muri iri tsinda rya kane imikino irabera kuri Stade Muganda y'i Rubavu. Guhera saa saba ikipe ya KMKM yo muri Zanzibar irahura na Ports FC yo muri Djibouti, hakurikireho umukino uhuza Gor Mahia yo muri Kenya na Manyema yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itsinda rya gatatu baraba bageze ku munsi wa kabiri w'imikino. Guhera saa saba ikipe ya Proline FC yo muri Uganda irahura na Higan FC muri Somalia, hanyuma isaa cyenda n'igice APR FC yo mu Rwanda icakirane na Green Eagles yo muri Zambia. Iyi mikino yombi irabera kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
Yeah, ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye. James Abrite, Abrite, nakukunda cyane.
Nonyi Records.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Nakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.